Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kuwa 11 Ruheshi umwaka w'2026 cyuki namwe bakunzi mahisimo gukurikira Radio Nzamba agateka kawe sangwe kaze muri ano makuru twateguriye naye akaza kubashimikiye kuri izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Kuruno wa 11 Ruheshi niho kuri kaminuza y'u Burundi ibukwa ku nshuro ya 31 ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri bavugwa ko ari abahutu. Ishirahamwe ACE Genocide Cirimoso ikavuga ko kwitirira ubwo bwicanyi abanyeshuri b'abahutu gusa ari akarenganyo narijya n'abanyeshuri b'abatutsi bwabahitanye, nayo kubw'uru na Minisitiri Toharusha bakabona ko ingingo yo guhagarika imirimo yose kuri iyo kaminuza mu ntumbero yo kwibuka ariyo kwikunzwa akaza k'umugambwe CNDD FDD kugira ngo ushobore kuguma ku butegetsi. Igihugu cy'u Burundi ngo ntikiri mu bihugu bishobora gukwega abanyamitahe. Murakurikira muri ano makuru umwihwezo w'urongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu Bubiligi aho abona ko igiturire itunganywa ribi ry'amashirahamwe hamwe n'igisata cy'ubutungane kigoyagoya bimumvo nyamukuru zituma abagwizatunga batuzana amafaranga yabo mu Burundi. Mu mpera z'ano makuru murakurikira ayavugwa mu bijanye n'inkino aho kuri uno wa kane ariho hatangura inkino z'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru ku nshuro ya 2023 kwari guca ku Mayange. Inkuru imwe n'ukwayo ni Mukanyi Sase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndatsubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Kuri uno wa 11 Ruheshi, kaminuza y'u Burundi yibutse ku nshuro ya 31 ubwicanyi ivuga ko bwakorewe abanyeshuri b'abahutu kuri iyo kaminuza. Ishirahamwe ACE Genocide Cirimoso ikabona ko uko kwibuka kumvikana, ariko rikibutsa ko mu banyeshuri bagandaguwe hari harimo n'abanyeshuri b'abatutsi. Iryo shirahamwe rikiyamiriza ibyo ribona nk'akarenganyo, rikavuga ko ribabazwa n'uko abategetsi batemera ko n'abanyeshuri b'abatutsi bishwe baturiwe kuwa 2021 gitugutu 1993 ku ishuri ryisumbuye rya Kibimba bibukwa. Dukurikire Terence Mushano, icegera c'uburongoye ishirahamwe ACE Genocide Cirimoso.
Itangaza ishirahamwe ACE Genocide Cirimoso, aho muri Univerisite y'u Burundi ntihapfuye abanyeshuri b'abahutu gusa, hariho n'abanyeshuri b'abatutsi bagandaguriwe muri Kamishikiriri. Abahagandaguriwe ntibubakiwe icibutso, ariko abahutu biciwe muri Kamishi Mutanga barubakiwe icibutso. Mbere hari abana amfiteyatere yabitiriwe. None ko abo banyeshuri batwagwa n'ubuyobozi bumwe, ni kubera iki igira imbavu n'ukwaha? Ikindi rero kinatangaje, mbega Leta y'u Burundi ko yemera abo banyeshuri b'abahutu bakabibuka, ariko Leta ikanga ko iyo hageze kwibuka abanyeshuri bo mu Kibimba haba ibirori nk'ibyo. Ubwo mbumva ko hariho umugenzo wo kurenganya abatutsi, mugabo agateka kababo ntibakabahe, abo nyine bishwe nabone ntibaronke ntibahabwe agateka kangana n'abanyeshuri b'abahutu, kandi bitwa kose batwagwa n'ukwego rumwe katwagira tubonegweho. Gusaba nuko bokira icyubutso cy'abatutsi biciwe muri Kamisikiriri bakongera bakarekura abibuka ababo abagabo b'ababyeyi baba bacitse ku icumu ry'ishyirahamwe ACE Genocide Cirimoso, bakibuka abanyeshuri bagabo abatutsi bagandaguriwe mu Kibimba hamwe n'abarimu babo n'abatutsi baba mu mitumba haba hao nyene baka hezo baka turibabu baka turibabu nyamaswa baka sha baka toko mbera kandi baturiwe na bahanu baho nyene none rero twagira dusabe leta y'u Burundi twasabe uko hatobaye imbavu n'ukwa abana bene Burundi bofatwa co kimwe
nayo ingingo yafashwe n'umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yo guhagarika imirimo yose kuri no muhingamo muntu mbere yuko kwibuka abo banyeshure ngo nta kindi igameje atari ukwikunda akaza ku butegetsi bwa CNDD-FDD ku bahutu kugira bugume ku bategetsi ivyo bivugwa na Jean Bosco Rwigemera icegera c'uburongoye urunani Seto Harusha aho amenyesha ko abarundi atari bijuju kandi ko atamaca kubiri afatiye ku moko abanyagihugu barimo kuko bose baguwe rumwe tumutega matwi
ivyo umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi yakoze guhagarika imirimo yo ku muhingamo uno munsi igenekerezo rya 11 Ruheshi kugira abanyeshure n'abakozi baje kwibuka isabukuru igira 31 ngo bibuka igandagurwa ry'abanyeshure b'abahutu nta kindi bigamije atari ukwibutsa ugukabura ukubiba urwanko no gukarisha agashavu ku bwoko bw'abahutu ngo banke bagenzi babo b'abatutsi ivyo ntivyubaka birasambura kanatsinda ibyo kubaka ntibibarajishi leta akorera uwo muyobozi aho kwitaho igikorwa cya kinyamwuga ataho gihengamiye mu gutohoza ibyabaye no kurondera ubutungane bunywanisha bene Burundi aho kubiba urukundo mu gwaruka ngiyo inzira batoye mu kuyobora ku Burundi na za kaminuza bobo wabona ko inzira nziza yo kuguma ku butegetsi ari ukwereka abahutu ko ubutegetsi bubakunda kw'ababi nyabo n'abatutsi nubwo bama bavuga ngo turababeshera ngo ikibazo cy'amoko cyaraheze mu ntware yabo abo bategetsi ngirane bo bibesha bakongera bakibeshera kuko ibyo bakora ibyo bavuga nivyo bandika birabagaragaza ko atakindi bazi atari amacakubiri yo kubiha urwango muri bene Burundi yaba Abarundi bataciye akenge igihugu kiba carahiye caratabagaza ahubwo nohamagarira Abarundi kurikanura gusumba kuko nta mukunzi boronderera kuyita umubyeyi atakindi akora atari kubicisha inzara no kubashinyaguriza ukubiba ukubima ibyo bafitiye uburenganzira ukubica aho kubakingira
inzamba
ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi Burundi ntiburi mu bihugu bikwega abagwiza tunga mu gihugu uwo n'ubwihwezo wa Amerika Meya atwarishira hamwe ry'abarundi baba mu gihugu cy'ububirigi avuga ko bimwe mu bituma abo bagwiza tunga bataza mu Burundi harimo intwaro itarama ubutungane butameze neza ibiturire hamwe no kudatunganya neza amashyirahamwe y'ubutunzi kubwiwe ngo hari hakwiye kwigwa uko ivyo byose byokurikizwa kandi neza mu muco kugira bikwege abanyamitahe tumwumvirize
ikintu gituma abashoramari bayishora mu gihugu kanaka icambere nuko abatwara igihugu babigiramo uruhara ruboneka bakabishyiramo ingufu ivyo bibonekera mu gutunganya ibikorwa bihamagara abo bashoramari ivyo navyo ni intwaro irama ariyo stabilité politique mu gifaransa et climat des affaires gutunganya neza amashirahamwe y'ubutunzi no gushinga ayandi kandi gukerekana neza ko hari inyungu nini ku isoko ihari n'ingene byoroshe gushikira iyo soko ingene ivy'amakori bitunganije n'akarusho bitanga ukerekana ko amashure yawe atanga ubumenyi n'ubuhinga bungana n'ivyo abashoramari biteze ibi byose mvuga ubiravye mu Burundi biriko bigenda nabi cyane nta n'icizere yuko ejo bigiye guhinduka enda guhakarurira nko muri bya stabilité économique et climat des affaires
bisaba ubutungane bumeze neza cyane atamakemwa ico mu Burundi urazi ko kwakigandutse ko bisaba ko igiturire kigwanywa no mu mizi ni murabe namwe iyo tugeze bisaba umuco mwitunganywa y'ibintu byose aho mu Burundi wo kwiyumvira iyo tuva niyo tuja niyo tugeze turavye isoko ryo mu karere no mukurishikira uno munsi Burundi bwarugaye imbibe n'imihora imwe imwe bari mu ntambara n'abanyekongo bituma bidestabiliza le climat des affaires amabarabara karabaye umuyaga nkuba nta kigenda urabona n'ivyigitoro ingene bimeze ivyo byose ubiravye n'abafisi mitahe bariko barayicisha mu canzo je narumvise urongoye ibiro bikuru vya gisirikare ko bamubonye ariko arahungisha utwiwe ikibazo gikomeye abantu bakwiye kwiga ningene ibintu bizohagarara ku neza y'igihugu n'abanyagihugu b'abarundi
yari Amerika meya arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu c'Ububirigi imbere yo gusozera ano makuru kuri uno wa 11 ruheshi niho hatangura inkino z'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru ku ncuro ya 2023 izo nkino mpuzamahanga zitegekanijwe kubera mu bihugu bitatu arivyo Canada Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique uno munsi zifite ubudasa bwinshi ugereranije n'inzari zimaze gutunganywa muri kahise Jean-Georges Kibogora abidushikireko.
Ico gikombe cy'isi cy'uno mwaka wa 2026 gitandukanye n'ibindi byabaye kuko kirimo imigwi 48 iserukira ibihugu 48 nyene kandi cyahora citabwa n'ibihugu bitarenga 32. Ico gikombe kandi n'ubwa mbere kibereye mu bihugu bitatu arivyo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique. Ikindi gishasha nuko ubu Afrika izobiserukiwe n'ibihugu 10 mu gihe yahora iserukirwa n'ibihugu bitarenga 5. Ivyo bihugu biserukira Afrika ni Afrika y'Epfo, Algeria, Maroc, Tunisia, Senegal, Ghana, Egypte na Leta Iharanira Demokarasi ya Congo. Izo nkino z'ikombe cy'isi ziba kuva uno munsi igenekezo ya 11 ruheshi gushika igenekezo ya 19 mukakaro w'umwaka nyene w'2026. Imigwi 48 y'ibihugu izo bigabuye mu migwi ine irimo imigwi y'ibihugu 12 umwe umwe. Abaraba ibintu n'ibindi babona ko ibihugu bifise amahirwe yo gutwara ico gikombe ari Espagne, Ubufaransa, Argentine, Ubwongereza na Brazil. Espagne kubera ariyo iheruka gutwara ikombe cy'ibihugu by'Iburayi, Ubufaransa kubera aribwo bufise ikibanza cya mbere ku isi ku rutonde rwa FIFA, Argentina nayo akaba ari kubera ko ariyo iheruka gutwara ico gikombe mu mwaka w'2022. Wamenya ko iki gikombe kizoba kibaye ku nshuro ya 2023, inkino z'igikombe cya mbere zikaba zari zabereye mu gihugu cya Irugwe mu mwaka w'1930, akaba ari icyo gihugu nyine cya Irugwe cyari cyazitsindiye nyine.
No kuri iyo nkuru ya Jean-Georges Kibogora duce dusozera ko amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kane shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri eka nshimire na bagenzanje bamfashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri mikro kamandabike banuye naho ubutaha